Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Umuntu kumwibutsa amagogo yaciyemo umuntu agacafata ingingo avuga ati ari gupfa ndapfuye ati none ko mbona ngeze ku nkombe imbere nkabona uruzi rwuzuye inyuma nkabona ingabo za farao none mbigenze gute nta kundi ndemera ndagwite mu goruzi hanyuma runtware nta kundi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. Aha avuga yuko babuze ayo bacira n'ayo bamira ni nyuma yuko isoko rusange rihuza abatanzania n'impunzi z'abarundi yugawe. Kubw'izo mpunzi ngo ni ikimenyetso ntamusiga yuko bagiye gutahukanwa ku nguvu. Turabigaruka ko mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko bane bamaze kugaragara ko bafise ibimenyetso by'umugera wa Ebola mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko vyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu ejo. Buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru Julien Paluku yabitangaje mu gihe hari haheze indwi imwe gusa leta ya Kongo ifatikanije n'abategetsi ba OMS bavuze ko ico kiza casezerewe burundu muri ico gihugu nyuma yo guhitana abagera kuri 33. Abahinga b'umushikiranganje bw'amagara y'abantu bitezwe muri ako karere kuri no wa kane kuraba uko vyifashe nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Kongo. Abantu babiri baraye bishwe barashwe ku murwa mukuru wa Zimbabwe ejo igihe abajeje umutekano bashamirana n'abanyagihugu bariko basaba ko ivyavuye mu matora vyotangazwa bidatevye. Igipolisi cisiguye kivuga ko cabikoze mu ntumbero yo kugarukana umutekano ku murwa mukuru Harare. Abanyezimbabwe barindiranye rero igishika ivyavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu bishobora kumenyekana ejo kuwa gatanu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi badacari aho bari bahagaze mu kuvuga ko umukuru wawo Nelson Chamisa yatsinze perezida Emmerson Mnangagwa. Abantu bashika 150 nibo bahuriye ejo hanze y'ibiro vy'umurwi w'igihugu utunganya amatora muri Zimbabwe. Igipolisi kigerageje kubashwiragiza gikoresheje amazi hamwe n'ivyuka bikorora amosozi. Abanyagihugu bace batangura gutera amabuye polisi. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho tukatwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugehere no munsi mu ntara ya Ngozi neza na neza muri komune Mwumba ahamezi atandatu aheze isoko ya kijambere yubatswe yamara abayidandarizamo baracari imparugwa bagasaba ko hufatwa ingingo kugira ngo ihurumbigwe. Ibindi kuri nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika Ngozi Fidelite ishatse.
Ni soko nini ya cyane gose kandi murabibona ni ya kijambere ikeneye yuko ijamwe nk'abantu benshi cyane mugabo abantu kabisa ntibitabire na soko.
Twebwe tuce tuma kuba turi bake ngaha nabaza gusuma baba bake.
Abo ni bamwe badandariza mu isoko y'umubyegwa iri mu ruraruko rw'Uburundi. Iyo soko yatanguye kudandarizwamwo kuva mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2018. Ni soko ifise inyubakwa za kijambere utuzu twari dutekanijwe kudandarizwamwo turashika ku 1500 ariko rero uturimwo ibidandazwa duharugwa kuri 50 kidandazwa ciganje muri yo soko na mavuta y'ikigazi naho yagenewe nibindi bidandazwa nkuko vyemezwa numwe bahatoreza ikori
soko mu vyegwa yifashe buke buke vana nuko hari kidandazwa kimwe camamesa yari genewe abadandazwa wa moko yose no kuvuga bidandazwa bitandukanye bwa gushikana ubu ntibirashikuka yuko abadandazwa bose bashobora gushika hano nkaba mamashini bidandazwa bya butike ntibashobora gushika hano kumose arashika avariado 30 a 50 mil iyo basoko yose iri bien fonctionnel abashika nko ma 200 mil par chaque kuko hano twakora turi babiri tuba twinziza nk'ibihumbi nk'amajana ane cyangwa 5
ariko nabo badandariza amamesa barabazwa nuko birebanga ku rubuga
aha mu vyegwa kabisa tudandaza amamesa muri make abakiri baraboneka bashaka amamesa mugabo ibindi nivyo bataraza naho igihe boza n'ibindi mu isanzu vyogira karusho gusumba mu isanzu ikintu biti soko mu rucanga cangane gw'ibintu vyose abanyagihugu bakeneye haba hari ibintu vyose guhera ku biyoba intore ibigori ibijumbu imyumbati ibitoke ugasanga harimo ibiharage hari umuceri
unye ivyo bidandazwa bindi bidahari aho ico muhomba
nkubwo yatoye ingungurunga arakeneye urya muntu ashaka karobo urya muntu ashaka kanusu kuko ngaha mu bisanzwe yo warosumukirie wa karobo ni wakungura gusumba urya muntu azani bido
iyo soko ikubimetero biri munsi ya 10 uva ku mugomo kuri intare ya Ngozi aho naho hasanzwe ari indi soko ikomeye ya kijambere yuzuye bidandazwa by'ubwoko bwose kubyo hariho n'utuzu badandarizamwo dufatanye n'iyo nyubako y'isoko maze ubwinjiro bwatwo bukaraba mu ibarabara iyo soko ku mugomo kuri intare ya Ngozi ni ihurumbirwa n'abantu cyane babadandaza canke abasumyi eka nawe badandaza bamamesa bamenyesha yuko bahora badandariza ku mugomo kuri intare ya Ngozi ko bajaho mu vyegwa kubetegeko
soko ugiye zandu kuraba nk'ibintu bo kuraho mu gasoko nkuru ya Ngozi bakamanukana ino nayo akayiteza imbere n'ivyo bintu by'ama machine bakabimanukana byose bikaza ngaha nyene ngaha bakaje bafata nk'umundi mugumwe ari nk'ubirayi nawe ne bakabuzana ngaha bakagira nyene ku nyene nk'uko bazanye amavuta nyene bakabazanira rino aho birashoboka isoko ikarema neza iryo tegeko uko ryadukoze ko natwe abantu b'amavuta nabandi rashobora kubakora ko bigakunda bakamanuka ngaha isoko igahetse kanema neza
igumye guca ku mamesa gusa mwisanzu bazaba baturenganije Isoko avani muhuza makungu izobanwa amamesa gusa nirengarenga nibakore hajye nyene batinya nutwo tuntu tuzo turarima ku ruhande tubandaranije twa dukiyoske isoko mutsuko nkizoba
twaronde musanyiri wa komine mwumba ndayizeye Emmanuel kugira tumubaze ico ariko barakora kugira ngo iyo soko yo muvyegwa yuzure bidandazwa nditwashoye kumuronka muri komine mwumba mu ntara Ngozi Fidelite ishatse ijo rya America
Fidelite ishatse arakenuye imiryango yita ku bagore n'abakobwa bafashwe ku nguvu muri Kivu ya Majepfo iravugwa ko ikumirwa mu miryango n'abaturanyi babo gutyo bigatuma abenshi badashobora gukingirwa ku mwanya mwiza kugira ngo ntibasame imbanyi zisama zitifuje canke naho ngo bakingirwe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yasuye ibitaro vya Panzi bifise umwihariko wo kwita no kuvura kubahuye n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu maza dutegurira ino nkuru
Intara ya Kivu ya Majyepfo nimwe muzikomeje kuvuga mikibazo cy'abagore ndetse n'abakobwa bafatwa bagasambanwa kugahato nabitwaje intwaro kibasiye burasirazo wabwa Kongo mu bitaro bikuru bya Panzi byo muri iyi ntara ahazwe nko kwa Dr. Mukwege mu mugi wa Bukavu ni hamwe mu hatangirwa ubufasha kubahuye n'iryo sanganya imibare twakuye mu buyobozi bwabyo iragaragaza ko kuva mu mezi 12 ashize impuzandengo yabo byakiriye bahuye n'icyo kibazo iri kubantu 125 buri kwezi icyakora ngo uyu mubare n'uwabake baba batinyutse kugaragaza yo mabi bakorewe bakaganira iryo vuriro ngo bitabweho impamvu aba batinya kwigaragaza zishingiye hanini ku buryo bafatwa n'imiryango bakomokamo nyuma yo guhura n'izo ngorane hari iwacu y'umuntu yahuye n'iki kibazo ntaba kibanye neza nabo mu muryango n'abaturanyi bakibimenya bahita bamwirukana abandi bakamuha akato ibyo rero nanjye nibyo nabanje gutinya ndicecekera kumbe simenye ko ngenda n'uburwayi uyu ni umubyeyi w'abana batanu akomoka muri teritwari ya Warungu imwe muzigize Kivu ya Majyepfo twahisemo kumuhimba akazina ka Maria numwe mubo twasanze hakwivuriro yafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro mu mwaka w'2010 ubwo yari kumwe na bagenzi be bandi batandatu bagiye gushaka ibitunga imiryango yabo abamusambanyije ku gahato bamuteye inda ndetse banamwanduza virusi itera sida ariko iyi ndwara yo yagaragaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuko nta bundi yari yarigeze ajya kwa muganga kuva icyo gihe cyose uyu Maria yakomeje kubika iryo banga ariko biranga umugabo warabimenye ibyo yabonaga ku bandi bahuye n'icyo kibazo yanatinyaga ko bimubaho nibyo byaje kumushyikira. Sinzi umuntu wabibwiye umugabo wanjye kuko nari naririnze kubivuga, ariko kibimenya ahisanya ngaburundu. Yari yaradushatse turi abagore babiri, ari njye wa kabiri ankunda cyane, ariko kuvugwa yanyanze yivuye inyuma. Twari dufitanye abana batanu, ndavuga nti mana yanjye koko nkora iki? Ubwo mpitamo kuzinga utwanjye nsubira iwacu. Iyi myitwarire y'abagize umuryango wahuye n'ikibazo aha muri Kivu y'Amajyepfo irimo kugira ingaruka nyinshi, zirimo no kumuvutsa ubuvuzi bw'ibanze yakabaye ahabwa bumurinda kwandura zimwe mu ndwara zikomeye, zirimo na virusi itera sida watabona kuko abatageze kwa muganga. Bwana Eric Winans ni umuhuzabikorwa wa gahunda ishinzwe kubakurikirana aha mu bitaro bikuru bya Panzi. Abenshi mu bagore rero barabigumana muri bo, ari nacyo gituma kenshi twakira abo byashyikiye kera. Usanga umugore yarabitse iryo banga imyaka n'imyaka, uko ari nako indwara yandujwe igenda ikura, byagera ku rwego rero ajya kwa muganga byakomeye, akaba aribwo atwemerera ati ubu hashize imyaka itatu mfashwe ku ngufu. Uretse ikibazo cy'akato gahabwa bafashwe ku ngufu bakabigaragaza, gituma n'undi bibayeho atinya kubivuga, imiterere yakunze kubera ibyo byaha nayo irimo gutuma abahohotewe batabona ubuvuzi ndetse n'ubujyanama bubafasha kwiyakira no gukomeza ubuzima. Hashize amezi hafi agera kuri atatu mu gace ka Wameri muri teritwari ya Mwenga, abarwanyi b'umutwe wa Mai Mai ya Kutumba bateye aho hantu basambanya kugahata abagore barenga 50 mu ruhame imbere y'abagize imiryango yabo. Gukorera ibyo byabereye ahantu kure ndetse hatagendwa, abahuye n'icyo kibazo ntibashoboye kugera aha icyifuzo cy'aba bahuye n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu n'abitwaje intwaro kikaba ari ukugarura amahoro aho batuye kugira ngo ibyababayeho bidakomeza no kugera ku bandi. Icyo nifuza ni uko Leta yashaka uburyo yageza abashinzwe umutekano hose mu gihugu, kubera ko twebwe ubuzima bwacu aho dutuye buva ku gushakisha. Utiyushye icyuya ntushobora kurya, kandi nunaguma mu rugo abana bazicwa n'inzara. Bareba rero uko bagarura umutekano hirya no hino kugira ngo ibi bintu birangire burundu mu gihugu cyacu. Icyakora nanone bisa naho bikigoranye ko iki kibazo cyarangira burundu, na cyane ko hari abagana ibitaro bya Panzi barahuye n'izi ngorane zo gufatwa ku ngufu bagatunga agatoki abashinzwe umutekano ba Leta kuko ari bo babibakoreye. Benshi mu bagana ibyo bitaro hejuru ya 80% baturuka mu bice by'icyaro muri teritwari za Uvira, Karehe na Warungu. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro ariko buvuga ko ibi bidasobanuye ko ariho iki kibazo cyiganje gusa, ahubwo ko aribo batuye ahantu haborohera kugera kuri iri vuriro. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ipanzi muri Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu makambi tuyahera mu makambi ari muri Tanzania nka Mutenderi, Nduta na Nyarugusu, ahari Abarundi bavuga ko bwafutse umunwa nyuma y'aho Leta ya Tanzania ifata ingingo yo kugara isoko rusange rihuza Abatanzania n'abahungiye Mutenderi. Abavuganye na mugenzi wacu James Jovin bavuga ko icari kimenyetso nta musiga ko bagiye gutahukanwa ku nguvu. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Ibindi vyugawe n'amabare n'inzu bahora barabiramwo amavideo gushika itariki 15 z'ukwezi 18 muri umwaka wa 2018. Amasoko mato mato ari hagati mu nkambi n'amasoko rusangi yo mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi azaba yugawe. Kuri iyo ngingo, impunzi zose zacwe n'uburenganzira bwo gusohoka inkambi kujya kudandaza no mu yandi masoko yegereye inkambi. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi, iyo ngingo yafashwe n'igihugu cya Tanzania, zibona yuko ari umugambi w'iterabwoba impunzi kugira ziyandikishe gusubira mu gihugu cy'u Burundi naho ibibazo byatumye zihunga bitarakemuka.
Nibi nta muntu byonezera ari ngaha kubera umuntu yagomba kugenda ahantu kugura nk'utuntu twambagwa gusuma nkabaronkana akigenda kwirondera. Ingaruka bizo zitegereza guhaba kandi nyinshi gusane hamwe naho twovuga tukagira ante leta ya Tanzania sinzi nyene imeze uko naho twenda kurondera ibintu tugasohoka warana mu ngano bararyugaye kandi twoteza imbere abatanzania biwabo ariko twiteza imbere.
Kuvabura matari w'intara ya Kigoma bwana Emmanuel Maganga atembereye iyo nkambi buri muntu avuga igiye kubera batazi amaherezo y'uwo mugambi leta ya Tanzania.
Ni nzira imwe yo gutoteza umuntu kumwibutsa amagogo yaciyemo umuntu agacafata ingingo avuga ati ari gupfa ndapfuye ati none ko mbona ngeze ku nkombe imbere nkabona uruzi rwuzuye inyuma nkabona ingabo za farao none mbigenze gute nta kundi ndemera ndagwite mu goruzi hanyuma runtware nta kundi. Ariko ibi byo bari ko baradukorera nambabona ari byiza ari ibintu bihimbaye nabo bibashize ko bo binezererwa nibabandanye imana yabahaye igucu kikagira amahoro ni vyiza ko ayo mahoro tuyasabikanya bakadufata neza natwe tukagumana umutima wo gushira hamwe.
Jewe nk'impunzi nahunze imisi myinshi guhera mutenderi kuzinduta nkazi mutabira baratwirukana gushika mu Burundi twongera tubura ya mahoro nongera ndagarukino nta munezero na mutoyi mfise nta numutekano numva afise naha ndi muri Tanzania je numva nta natekaniwe neza kuko ndavye vyambaye kimutabira gushika isaha n'ubu sinigera niyumvamwo umutekano sinumva nta mahoro mfise jewe.
Kubwizo mpamvu impunzi zahungiye mu nkambi ya mutenderi isaba yuko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryogira icyo rivuga kuri iyo ngingo kandi ryo banguka gutabara kibure babimurire mu yandi makungu kubera batariyumvamo gutahuka. Zakomeje zivuga yuko buri muntu yahunze bivanye n'impamvu zitandukanye kandi barazi ko bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu ku bushake.
Mpereye kuri leta ya Tanzania rashuka ikibukana yikubita gashi karaba ibindi bihugu bitunze impunzi kuko ziri muri Tanzania gusa ziri ahantu henshi bakaraba nyine abafashe kugira ngo natwe basi katika impunzi hagaruki kuri UN nayo noyisabikira ikicara hamwe n'igihugu cyakiriye impunzi n'andi mashyirahamwe akabivugana ko ku bantu barafise ibibazo bimwe byo gutaha n'ibitari byo gutaha bakabumviriza umuntu akoresheje gukoresha umuntu umwe bakaraba icyo bafasha abo bandi batagomba gusubira iwabo. Cyo nosaba leta ya Tanzania nayo kuri isoko nuko yorekura abantu baguma babandanya isoko kuko niko ndaraba baratwirukanye gukora twirukana bakoresheje ingufu zabo bafise.
Nosaba ko hoba ukumvirizwa cyane ku mpunzi z'abarundi ziri ngaha mu makambi yo muri Tanzania hakaba ukumvirizwa umuntu bakamwumviriza ku ruhande rwa kira muntu kugira ngo barabe abafise ingwanzi zisumbanye kuko mu Burundi ukuntu twahunze umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe barabe ukuntu bodufasha ntibatwirukane kuko jewe iyo batanguye kuza kuduhimiriza cyane umva ubwoba kuko ndavye ngene batwirukanye mutabira twarahuye n'ingorane cyane gose.
Leta y'igihugu cya Tanzania keneye kubona yuko gushika mu kwezi kw'icyenda muri uyu mwaka wa 2018 impunzi zose z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zizo bazamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu zahunze mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi Amerika.
Mugiherero abarundi mwumva bari mu ikambi zitandukanye muri Tanzania bahangayikishijwe n'ico kibazo cuko bashobora gutahukanwa ku nguvu mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryahisemo uno munsi kwa kane kubatunganiriza ikiganiro muri isanga kuri ico kibazo. Muze kuba hagufi ya maradiyo yanyu saa kumi kugira ngo twumve ico batandukanye bakigonako. Turabandanya n'amakuru yo mu makambi. Ubu twerekeza mu ikambi ya Nakivala iri muri Uganda, aho impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi zo zihangayikishijwe no kubura inkwi, ariko ngo bafise ukundi biyungunganya kugira ngo bashobore gukemura ico kibazo. Muravyumva mu nkuru twateguriye n'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika Nakivala Ignatius Bahizi.
Irondesha tukuvuga yuko ikoresha inkwi nye n'udukara dukeya urabye nabira hari imbere kare yakanogo kahari hano n'ukuvuga ngo n'ubwo akoresha inkwi zibiri zirahisha hano n'ukoresha udukara duke nabwo kandi tugahisha.
Uwo numwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya Nakivale ambwira ubwoko bw'imbabura bitarondereza bakoresha kugira ngo barondere ubwinshi bw'inkwi n'amakara bakenera mu guteka. Yanansobanuriye uko bakora irondereza.
Turakoresha icondo n'amatafari n'imitumburi y'ibitoki mu gukora rondereza. None uko tuyikora dufata ibitumburi y'ibitoki rona kano kanogo kari hano naka kandi kanogo nakari haba harimo imitumba y'ibitoki no kugira ngo tuyivanamo turangije kurikora kugira ngo ronko zonyiza umuriro naho umuriro uzanyura naho azanyura inkwi. None usa tubaza gukora kano kananga karimo hariya hasi no kuvuga igerekano ko ari igihinkwi arakananga gerekano ko zokoresha makara mu gihe bavuza makara urakoresha inkwi aburi inkwi kabura makara. Hano harakanogo hano na katuma umwotsi utazagutera mu nzu usohoka hanze umwotsi nakujya mu nzu.
ubwo icyabateye kugira ngo mutangire gukoresha irondereza niki
ni ikibazo kimwe dufite muri na Kivare cyane cyane ko nibitubona muri na Kivare bibisa nibigenda bikendera bibura rwo tugerageza gutera ibindi
tuvuge ko buri munzi bakoresha irondereza
dusa n'abavolontere turiko turaka ama village yose kuburyo buri rugo bazafite irondereza
ngo iwawe ukoresha irondereza iwawe mu rugo
kuri kose irondereza ndayikoresha y'ubwoko ariko ikiza cyayo cyane ubu rwose ubwo ireba hiraka iraka biteye ubwoko utwase dutatu inkoni bihiye kandi dukaratungana gutya kurushye inkoni uriye mukuri kose uroye uko bidukikije byifashe mu karere misa nkaho byononekaye cyane ni kimwe mu bintu byatuma tugabanya nibura gutema n'uduti dukiye yadusigaranye tukabasha kuba tuturebera bikazadufasha no gutera ibindi tugifite kandi tusangirira
bavuga ko ibidukikije byononekaye cyane cyane kubera umubare munini w'impunzi bakeneye inkwi bakeneye ibiti byo kubaka ku buryo ngo batemye ibiti byose byari bihari
mu kuri kose ababa barahageze mbereho muri na Kivari twasanze amashamba yagaragara yari ariho rwose ariko kuko imyaka yagiye igenda n'abantu bagiye biyongera niko ibiti byakomeje kugenda bigabanuka bitewe n'iyo nkurikizo yo gutemwa no gucana
urakoze cyane witwa nde wowe
namwe murakoze je banyita Joseph
kandi wowe
nanjye bagita Shabani
okay murakoze cyane uyu mu mama we namusanze yiga uburyo irondereza ikora
nayibonye mbona gomba kugidufasha mu bintu by'amakara n'inkwi banyeretse aho gucanira amakara banyereka yuko ntafite amakara nacana ku nkwi mbona kwe mbona ari nziza
ubona ko bisaba kandi koresha inkwi n'amakara bikeya cyane
bike cyane narebye rero mbona iyirondereza nanjye nayishimye jyewe ibusanzwe iwanjye mu rugo ngira ikibazo cy'inkwi cyane kuko amafaranga yo kugura amakara akunda kungora rero iyirondereza icyo nayikundiye ni uko amakara ntayabonye nacana ku nkwi Impunzi zose muri rusange dufite ikibazo cy'imirire cy'imitekere kuko inkwi n'amakara biratugora.
None se irondereza ubonye wabonye amabwiriza yayo ugiye kuzayikoresha?
Irondereza nabonye nzayikoresha. Kuko nabonye amabwiriza yayo numvishije ari meza nzayikoresha nta kibazo.
Okay. Ikivari ni imwe mu makambi manini y'impunzi yo muri iki gihugu icyumbi cy'impunzi isaga 100,000 kuva hirya no hino ku isi. Yatangiye gutuza impunzi muri za 50 ukurikije ikigo cya leta cyita ku mpunzi kuva icyo gihe umubare w'impunzi kuva mu bihugu bitandukanye byo mu karere zihagana wakomeje kwiyongera Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro kiracari wanyu mu ntara mukanya dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
Bija bi bila nuganuga kwa livi
Eka nibihu
Ngoni bihu akanira jisome
Mda kubye kwa tarivi
Nivyo Nivyo
Eka sivyo
Edu pingi Utangiki
Mupinga Umvirizi ijwi rya Amerika Irabeshu zibihuha Ikabahe inkuru y'imvaho
Uno munsi rero inkuru ikiracana cana ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi yerekeye ikwisubira ko kumushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahisha aho yafuse ingingo yo kubuza abigeme batwara imbanyi kubandanya amashure asanzwe bakemererwa gusa kuja mu yimyuga ubu rero utubazo ni twinshi kuri bamwe nabandi ariko baranasaba yuko hari n'izindi ngingo zosubirwamo muri ubwo bushikiranganje umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Urika neza niwe yaducishirije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
Abatari bake ku rubuga ngurukana bumenyi bakiranyongingo munezero uhereye kubigisha nk'uyo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yagize ati imbanyi kuri ivyo bibondo ni gisida byari bikwiye ahubwo gushigikirwa no kurerwa mbere rimwe na rimwe bigafashwa kuvugwa ihahamuka abandi nabo bibukije ku ingingo ya mbere nubwo yari yafashwe n'umushikanganje w'indero Janvier Ndirahisha ubwa mbere na mbere yari yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biciye ku mugambi w'inyigisho z'ukundisha abanyagihugu igihugu cyabibarutse zitangwa ku migwi itandukanye na president Nkunziza ubwiwe amashyirahamwe agira kuri ane yari yanditse yiyamiriza ingingo y'umushikanganje w'indero yo kubuza abigeme batwaye imbanyi gusubira kuja mu mashuri y'inyigisho zisanzwe ahubwo co kimwe n'abahungu bazibateye bakemere rwa gusubira gukurikirana amashuri y'imyuga gusa ku rubuga nkoranyambaga ayo mashyirahamwe yiruhukije agira ati turanezerewe iyo ngingo yaho nyanga uburenganzira bw'umwana Therese Ntijinama umukuru naniko kafe meruhurikiyemwo amahuriro n'amashyirahamwe y'abakenyezi mu karere k'ibiyaga binini asigura kw'iyo ngingo yahagaritswe hageze
umukenyezi niyo ntengo y'urugo kandi iterambere ry'igihugu rihera mu miryango urumva rero benshi ibashikira batariteguye urumva rero twebwe twabona yuko ibyo bintu mu gihe hari amategeko ashigikira umunyeshuri umwana wese na mwana kuyoja kwishuri akiga kugira ategurirwe kazoza twabona yuko ibyo bintu n'ukuri yohagarara kwiza byaduciye intege kuko umwana umuretse ngo nuko atwaye inda ugasimurekera uko nyine igihugu cyane cyane kikamuheba atashishikara muri bwa buhumbu kuko n'uwaba yamutwaje inda hari n'igihe atacagira ngo ayamushikanye muri urwo rugo barubatse mu rugo ruzoramye urumva umwana umuryango nawe hari igihe uca umwanka ati warabaye warananiranye izo ngorane nibo baziteye hanyuma umwana agatatangura kugira iyindi mico n'ingendo aho gukiza zimushishikara zimugirira nabi mu buzima bwiwe
Eka na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika barashima.
Umwigeme yavyariye ku ntebe y'ishure ntiyoca ahanwa burundu ngo ubuzima bwe buhagarare ahubwo yoshigikirwa kugira ngo nawe atere imbere ngo atere imbere ateze imbere umuryango wiwe kuko nawe ne afise akamaro kanini mu muryango niwe muzezwa nzu rero niyo bumuzenzwa ataburya afise rego byo byiza rero ashigikiwe agatera imbere akiga kabandanya akamara amashuri akiga za kaminuza kaminuza nko kuvuga mu kirundi iyo ngingo nibaza yuko kuvganje nabo nifashwe gihuti huti uwo mukobwa yoshigikirwa akiga mugabo rero so kuvuga yuko yoca abandanya yingeso yo kuvyara mu ishuri oya ahubwo igiti niki gukora mu jisho kabiri avyaye ubwa mbere ego ivyo umuntu aravyakira mugabo ubuzima ntibuhagarare ngaho akabandanya yiga indero ni ntasubirizwa utize ntacuvamwo muri iyi myaka tugezemwo utize nta buzima utize urasegereza uja mu mabarabara utize nta ushika
ukwiga mutwe niko bituma umuntu agira imigambi iteza imbere niyaza kubuzwa kwiga nibaze kubuza kwintambamye mu muryango reka mbere no mugihugu muri rusange hama kuje mu myuga ku ruhande rwo bya bitomotse mugabo ingorane nuko usanga niyo myuga nayimara aza adafite umutahe mbega zutembere gute mbega adafite umutahe
ngingi fashe yagira ingaruka mbi ku bigeme kuko baca baye ba mashuri kandi babashitse mu myuga naho nyene ba ari igihe ntawe baba bakunze benshi baca bahitamo guheba bari kubareka bakiga amashuri bifuza baba bamukumiye kwandanya kwiga kugira ngo ateze imbere igihugu n'umwana nshobore kumwigisha yarahejeje amashuri
ntije inama hanafite icyo hanura begwa n'ikibazo cy'indero bose
twe tubona tuti aho mbere yo kuhana mubanza bakigisha kuko abana hajya bose hari n'igihe batatahura n'ibyo bintu bibashikira hama kihanikiriza bakababuza yuko ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ko umuntu yorindira w'imana yamutegekanirije hama akazakurikiza amategeko ya kiliziya akakurikiza n'amategeko y'igihugu haba mu muryango haba ku bajejwe indero cyangwa abajejwe igihugu n'abamashyirahamwe bose baguma bahanura bakabwira ati nyabuna nyabuna kazoza kawe kari ku ishuri hanze heza amashuri ibyo bindi babikora mu nyuma tubona rero ko hoba nk'abantu bafasha leta gusigura bihagije abarezi nibafasha ababyeyi kurera bafasha igihugu kurera hama cane cane birashikayo hari nk'umurezi yadohotse kwibanga dukorera agahohotera umwana usanga hari nk'abarezi bamwe bamwe aca babwira bagashigikirana wumva rero mu gihe hoba urunani bose bakabona kumwe k'umwana ari imbere yabo ari umwana w'igihugu ari umwana wawe ayo mabi yoheza akagabanuka
ku mbuga nkoranyambaga nubwo abantu bashimye iyo ngingo y'umushikanganji w'indero harabongeye ko nk'uyu bati akwiye no gukuraho ingingo yo kumwa abana babigeme kuko iravangura kandi harabamaze guheba amashuri kuberayo abandi nabo nk'uyu bati ingingo zivangura z'uwo mushikiranganji zigwa nk'imvura ku mwaka mpamagariye abatowe n'abanyagihugu guhagararira inyungu z'abanyeshuri Uyu nawati uwo mupfaso ni umushikiranganje arihuta mu gufata ingingo. Turakeje bitanze kugira ngo iyo ngingo itari humurize subizwe inyuma. Kuba docteur sibwo bwenge bwo kubona ikibereye. Reka turangirize kuri uyu yanditse agira ati uwo mupfaso ni afata ingingo uyu munsi igacifutwe ejo abahanuzi biwe bari hehe na gatukisha. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eloje wili kaneza arakenuye no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ncuti bakunze mwacumva mwakoze hakoze no sanki menyegeranije amaji na engineer yamfashe muhinga bw'ivyuma Diane nahazi twari kumwe kuri micro turaza kongera saa 10 mu kiganiro muri isanga aho no munsi tuza kugaruka ku kibazo c'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bavuga ko bafite amakenga kuko bagiye gusubizwa mu Burundi ku nguvu muze kuba hagufi ya maradio yanyu.
More.